Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Mwandanya gukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha.
Umuntu rero yihweje ibiriko biramu gihugu birerekana neza ko iyo ntwari ya demokarasi ifite ingorane. Urataka guta abantu ba Kenya bari ku butegetsi kamerewe neza abarundi babayeho nabi.
Uwo ni Leonce Ngendakumana, icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu.
Tugere mu mugambwe w'adasigana ico tubona nuko demokarasi iri kwishinga imizi buke buke ikomera inaga sinkekeranya ko mu myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, biri na gatanu, mirongo itatu, demokrasi azoba yashinze imitsi by'ukuri mu Burundi.
Uwo ni Olivier Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'umugambwe IPRONA. Bose bavuga ku rugero intwaro ya demokrasi igeze ko mu Burundi. Turavuga no kwishyira hamwe riharanira agateka ka muntu, Human Rights Watch, rivuga ko rifise amakenga kuri kamara mpaka yemejwe mu Burundi ko ishobora gukurikirwa n'ubugizi bwa nabi haba mu gihugu no mu karere. Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC. Ishirahamwe Human Rights Watch rivuga ko rifise amakenga ko kamara mpaka murantunga kuri uyu wa mbere ukwezi kwa gatandatu imyaka 25 irangiye intwaro ya demokrasi itsinze mu gihugu cy'u Burundi. Mu mugambwe Sahwanya Frodebu babona ko demokrasi igeramiwe kandi itarashikwa ko mu gihe mu mugambwe IPRO nabo babona ko iyo ntwaro iri kirashinga imizi mu gihugu. Bamwe mu banyagihugu bobo bemeza ko abanyamigambwe bishyiriye inyungu zabo imbere aho gushira imbere inyungu z'abarundi bose. Ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Leo singenda kumana icegera curongo uyu mugambwe Sahwanya Frodebu ari nawo watsinze amatora yazanye intwaro ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1993. Yemeza ko inyuma y'imyaka 25 naho ibimenyetso by'iyo ntwaro bikahari demokarasi ibangamiwe cyane mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ndongozi ya Frodebu yemeza ko intwaro zakurikiranye muri iyo myaka zashize imbere inyungu z'abari ku butegetsi, ubuzima bw'umunyagihugu nabwo bugenda burasubira inyuma.
Umuntu rero yihweje ibiriko biramu gihugu birerekana neza ko iyo ntwaro ya demokarasi ifite ingorane. Urataka guta abantu ba Kenya bari ku butegetsi kamerewe neza abarundi babayeho nabi, kandi umuntu ari wa demokarasi bategerezwa kubaho neza, kuko icyambere umuntu ari ya demokarasi ni ukubaho mu mahoro n'umutekano. Ibi bamurabizi ni kubaho ushobora kwishyira ukizana ugashyikiza igihugona amaradiyo byashyikiye murabizi ni kubaho neza ta bukene urimwo. Nene bukene turimwo ariko bugenda bubu bworo, inzara ni yose, ubushomeri ni bwose, ubumenyi mu mashure uriko burababu, abanyagihugu baba muri ibyo, urupfu, gupfungwa, kwangara muri mwe n'ivyo bihe. Rero kugira ngo intwaro ya demokarasi simba tarindi bishoboka, kuko itubakiye ku munyagihugu, itubakiye ku buzima bw'umunyagihugu, ntiba ari intwaro ya
mu mugambwe IPRO nabobo siko babibona. Olivier Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe, nahavuga ko hari twagiye turagorana, yemeza ko intwaro ya demokarasi iri kwirashinga imizi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abanyagihugu bishiriraho ababarongoye habaye amatora.
Turashima ko by'ukuri iyi demokarasi ikirashinga imizi. Hagiye harabaho ingora mu 2010, harabaho abanyepolitiki bashaka kuva mu matora bagashaka yuko dusubira mu biganiro kugira ngo iby'amatora ntibabyemere, cyangwa ugasanga uri ku butegetsi yatsinze nawe ashaka kuwo uwavuze aca mwiruka ko biratera uruhagarara. No mu 2015 nuko nyene, ariko turabona yuko abarundi bariko baratahura ko amatora ariyo nzira ishobora kuduha umukuru w'igihugu canke ba mustanter abashinga amateka twitoreye, kuko nta yindi ngendo ntidushobora gusubira inyuma y'amatora. Tubwire rero umugambo w'adasigana ico tubona nuko demokarasi iri kwirashinga imizi buke buke ikomera inaga sinkekeranya ko mu myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, biri na gatanu, mirongo itatu, demokarasi azoba yashinze imitsi by'ukuri mu Burundi.
Abanyagihugu bavuganye ni Radio Ijwi rya Amerika bo bemeza ko muri iyo myaka abanyamigambwe atacu bafashije kugira umunyagihugu yumve ko ari mu ntwaro ya demokarasi. Aba banyagihugu bemeza ko abanyepolitike bishiriye inyungu zabo imbere, basaba ko abanyamigambwe bo kwicarana bakavugana ingene inyungu y'umunyagihugu yoshigwa imbere muri byose.
Twe twumvise ko haje imigambwe myinshi demokarasi ije mu gihugu cyaratunezereye. Mugabo rero ko mbona abanyepolitike bo nyine ari bamema zuzuye bashaka kwikwegera ko ntibumvikane wajina ama n'ingingo twebwe biradutangaza cyatumaye mu maturi nyuma y'igihugu. cyumwe ya demokarasi nayo tuno
abanya gihugu nta karusho baronse ku imigambo hakiyafashije abarundi kuko ifasha abarundi bari kubandanya baturatura babandanya bahunga birukanka abanya politike boje hamwe bakavugana neza bakaya kubandanya bakikimira ku banyagihugu kandi abagihugu cy'abarundi bose nenga ntibarondere abanyagihugu barondere inda zabo bonyine
byo bavyiza abanya politike bicaye hamwe bakavugana abatwaye urucaje kabakizima kigakomera ntagiye n'abanyamahanga badutwaye
ngo mu Burundi mu iyi minsi nenga si mu Burundi nenga ni munyamahanga hari urengana ubwo risaga gufataza nakaranga umuntu kamuhaye muri rimwe dukaje kugira ngo ube muri bise rutanga bibiri ayo mafaranga ukiye batangira ukaraba ntawe yibye ntawe ututse ntawe urenganye hanyuma rero tugasaba yuko umuntu yakwidegembya akavuga ati jenda mu Burundi mu gihugu cyanjye ushobora kwidegembya nta muntu ariko aranyaka kwinyuma
abanyapolitike twavuganye haba muri Frodebu canke muri Iprona naho badahuriza gukungena intwaro ya demokarasi yifashe mu gihugu hari ico basaba gihaze kugira iyo ntwaro itsimbatare bakagisaba indongozi z'igihugu c'u Burundi
abadutegeka cyane cyane mu nzego ziducira imanza bateza kumva ko bakorera abanyagihugu batikorera canke badakorera uwabagenye uwabashizeho ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo bategerezwa kumva neza ko turi mu ngorane ntangere muri ico gihe rero baca bemera kuja mu nzira y'ibiganiro bo ntagira usubira kwiyumvira inzira gukoresha ingufu ntagira asubira kwiyumvira inzira yo gukoresha ikinyoma ntagira basubira kuganira n'abataribo hanyuma bashike ku masezerano arama kubaka igihugu gisubira kugira iteka mu makungu
icambere nuko hubahirizwa amategeko ubutungane n'agateka kazi na muntu mu gihugu kuko ivyo nivyo nkingi zikomeye za demokarasi kandi abantu bakabaha uburenganzira bwo gushikiriza ibyimviro bitandukanye no kuvuga ngo imigambwe itandukanye mu gihugu igashobora gukora
umugambwe sawanya Frodebu mu kiganiro wa yabamenyesha makuru kuri uyu wa gatano wasabye ko hoshingwa ishure ryigisha intwaro ya demokarasi kugira ritegure abakiri bato bashobora gufasha mu imbataza iyo ntwaro kugira bubake Uburundi bw'iteka bufise ijambo mu makungu ibujumbura Remonzi Imana ijuru ya Amerika
urakoze remo kuri iyo nkuru ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko rifise amakenga ku kamarampaka iyemejwe mu Burundi ishobora gukurikirwa n'ubugizi bwa nabi haba mu gihugu no mu karere yamara umunyamabanga mukuru mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye na bamwe mu bagize umugwi uguhinyanyura ibwirizwa nshingiro menza ko ayo makenga atagira ifatiro bindi kuri inkuru turabishikizwa numenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza
aganira n'ijwi rya Amerika Lewis Moore umushakashatsi mukuru muri Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika yaribwiye ko ari imenyetso vyerekana ko kamarampaka yemejwe mu Burundi ishobora gukurikirwa n'amabi mbere n'akarere kakandukirwa
absolutely I mean look we're in a context where especially in Burundi where it's pretty clear that the mains
nagukekeranya na cyane cyane mu Burundi inzira z'ukwigumiza ku butegetsi zicishwa mu bugizi bwa nabi nitwo kwibagira ko Burundi bwigeze kumara imyaka myinshi mu mahoro igihe naba mu Burundi nariboneye ubwanje nk'icyabona ingene ibintu byariko bitumbera inzira nziza ariko ingingo ya president Nkurunziza yo kwizigitirira ku kiringo cha gatatu c'impari n'ingene leta yifashe mu kuzimya imyiyerekano ikoresheje ubwicanyi no kunyuruza abantu nubwo nayo mu nyuma yabaye mu bugizi bwa nabi ibi byose rero byerekana icyerekezo kibi ubishize hamwe ubugizi bwa nabi buri muri Kongo ku rugero twabibonye ko mu myaka myinshi biteye ubwoba aho duhagaze nka Human Rights Watch nuko ingingo ya CNDD-FDD ishira mu irinda amasezerano ya Arusha ibiteye akoba kuko leta n'umugambi uri ku butegetsi ntaco binona mu gusuzugura amasezerano ahambaye nkayo ariko njangwa Gilbert Beko atwari shirahamwe n'Europe Burundi akaba no mubari bagize umugwi wo guhinyanyura ibwizwa nshingiro asanga ayo makenga atafatiye
nta kintu na kimwe gishora kuba na twarari hinyanyuye neza kuburyo ibyo bamwe nabandi basaba byose nibyo twashizemo twongera turanabunganira ubundi byo kuvuga ngo kubwizwa nshingiro gishora gutuma ngo habaho ibintu bibi byo bibi byotegwa nabandi ngomba kubaha karurero nk'ibintu byashobora gutera ubwoba nuko abahutu abatutsi n'abatwa nibwizwa nshingiro rishasha bo batibonamo ibice bari biyemeranije masezerano ya Arusha 60% by'abahutu 40% by'abatutsi 30% by'abakenyezi nuko abatwa bokongerwa ibyo byose nta kintu na kimwe twakoze ko
maje nabagaruka ku byo leta yagiriza amashyirahamwe mpuzamakungu n'iryo akorera ririmwo ko iyo bagize amabi yakorwa n'abagwanya leta
we have published on killing of state officials particularly in 2015 when the head of the national intelligence services
twaranditse ku bwicanyi bw'abategetsi ba leta byo muri Mexico mu 2015 aho wazatwara iperereza yicwa turabandanya no muri raporo yacu heruka tuguma tubwira imigwi gwanya leta kwitandukanya no guhana ubwicanyi ariko kandi aya namayari ya leta muri byose leta y'u Burundi nibazwe igisirikare n'igipolisi sende David Denayo ijejwe imbonera kure kandi ku bwacu amabi niho nyangwa yagate yakazi na muntu ubikorwa niyo migwi ushobora kuvuga uti Human Rights Watch ntiyandika bihagije ku migwi gwana leta y'u Burundi nibaze ibikorwa n'abayikorera nayo mugambwe uri ku butegetsi ukabazwa iby'abanywanyi bawo bategerezwa kubibazwa no kubabeza kurusha batavuga rumwe n'ubutegetsi babwirizwa kwereka abagwanya leta ko badahohotera kiremwa muntu ariko gushika uyu munsi bakora igihushana tubajije umuvugizi w'umugambwe Sende David de kubishikizwa na Human Rights Watch yaturungikiye inyishu mu butumwa Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yashikirije igihe cyo kwiyamamariza gutora yego muri kamarampaka iheruka
imbere y'2025 inzego z'umutekano ntizari bwubakwe neza wa mugujeje gutatura amatati y'amatongo ntiwari bwajeho imbere y'2025 ntibari bwashire wa mugu kumenya ukuri n'ukurekuriranira imigwi yose amasezerano yarusha yari yavuze umugambwe se DFDD niwe waje kuyishyiraho uno munsi re ntagira abasubira kuvuga ngo umugambwe se DFDD ntiwemera amasezerano yarusha akeza rero kari mu masezerano yarusha tuzokabungabunga kandi turagafise
njangwa nabagaruka kuri kamara mpaka yemejwe kuwa 17 uku kwezi
twindi tubona umurundi yoba yiyumvira gutera ingorane kubera ibwirizo nshingiro bishaka bakiri kubarumva itarajya no mu ngiro ahuko borindira rikajya mu ngiro hanyuma bakaraba yuko inzego zibijejwe na leta idashobora gushira mu ngiro bya bintu
kuri uyu wa kane sentayo bahize bwizwa nshingiro ayinajeje kwemeza amatora yose mu gihugu yaratanze ibitigiri ntabanduka bya kamara mpaka kuwa 17 ukwezi kwa gatanu ivuga ko abemeje ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro mu gutora yego barenga ibice 73% naye abari hakanye bakaba ari ibice 19 birenga gato ku ijana ibitigiri navyo vyari vyashikirijwe n'umugujeje wo gutunganya amatora sene urunana mizero y'abarundi rufite abanywanyi benshi mu batavuganwe n'ubutegetsi rwari rwitwaye muri iyo sentare rwisaba kwanka ivyavuye mu matora ya kamara mpaka ariko rwarahebujwe kw'ivyo rwashikirije bitagira ishingiro Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turashimiye Eloge kuri iyo nkuru muri uyu mwanya naho ni wa mwanya w'ikiganiro la benevolencia
Ubuheruka muri murikira ukuri.
Urumva rero muri show. Nashaka nyene ndabagore mumfashe gutegura urubanza rwo guca kumazi.
Ikasukungura n'ukuri.
Aho rero nase wangwa gasore sinzi nuko yoba yaramenye ivyabaye. Aha narageragee nda telefona ku numero yari yarampaye biranka. Reka yemwe tujyogira urubanza mucuza atigeze namenya ko muramuwe yashengeye.
Reka basi tuzocisha itangazo ku iradiyo.
None gasore wewe tuzogira urubanza mu gahenga gayemwe.
Eh mbe nubaracari kwa John.
Nubu ni yari yaranse kugaruka muhira.
Ureka, ureka irukuri.
None vyagenze gutega muhungu ko naheruka kuri kwa John.
None gatata wanje ko nakifisi yonja. Nzogwa mu nzira ntogwe nibiguruka.
Harya rero abantu baragoye muhungu. Nuzobona birisha nguje narwo ngo musangiye umubabara. Mbe ntiwosanga nabishe nyoko wawe bari muri barya nyene baza biririsha
sa kwaga usanga hari cyo ubuzi kubishe mama
ekweba
mbira genzo kwereka icyo nikorera
reka ntucu ugomba kwihura
none hoho urabazi basi uraza bishe mama gagwaga
zahavuye bigenda gute
mama we
nibi
amazi ari hano mengo nurubura urumva nyine akanyiga wa muhungu
umugani wawe nakubwira uno munsi ntumenga iwe yarengeje reka kanyape mereza ho gasabu nini kishe kogas
nyari bigira kanya nkuko
iyo menye nari gupfuma ndayashusha bogabo muhungu naje numva tari neza
bari kuyashusha nyene ha ha nibagirira inzoya nivyugomba kugira kwete
yewe bugo banyina mbora numva bavuga ngo yakanye niyo meza ngo avura ingwa
Kira ningo ganyabuna Ikakadidi ya mgie ngu nzinduke Shikama shiziwa tarashika
Ngu nzinduke?
Iii, nafizi nooni
Bigenze gugu Unimu kucha kumazi Nimejo kunywa matari vyo bagira
Nombate sha Bara vigila change bariki Ugila ni janga ukanirama
Nachore katunyarutse Tuambari nda guhereket Nja uosanga amugabari kini wagoba ukubgira Ehe, abarundi barako
Eh, kashare, kareka Idezo zose ndaje kwata kibaza kumbwira kiza kunezerera. Mugabo ndafako genda none nugira gute.
Mbenda kubaza. None ku rubanza wateguye kwambara impuzi zahe gagaso. Erika wangu ramenye rubanza ari gwawe.
Eka sha. None rubanza ari gwanje ushaka ndabigire gute.
Ni si gwawe.
Inambara zye nyine waharya ku mugozi niwe hari zindi.
Zahe.
Ni ko zingira vyagenze.
Oh ya. Ijya shati ni patre zyo kwambara mu guca kumazi kuri mama wawe. Oh ya, oh ya.
Ivyo kubegwa canke gushada shayi wanje byararangi.
Na kwanki. Ivyo nyavyo ndakwemereye. Utegerezwa kubegwa iriga harya harabaza kwirabira. Kugira babe baritwe ngwiheri ryinyo.
Birabasha bararaba ni baruha bare. Na mama naramuhanje sinumva ikindi coza kimbabaza gusuma.
Oh yashaka so reka kuvugira. Reka kuvuga ibyo ga. Umbirize
we baraba canke.
Reka ndagwe ya costume yanje muranambara kumanza ndazi kandi kwigukwira.
Mimi, uyimi hama na ucha wambari kiga kwa hati.
Nacho.
Neka shagu waga kuigore. Kwa nafashi jibila kuye vene.
Ega gasole. Hako ura anwezi. Uyumu da gufata umu vukanyi. Urubanza nekizwa kuru gufasha. Ukomisho waka kosi. Kuva kulini mwe kugeza kuijana. Kugeza kuri amina.
Nini huu, iya wana gufisi mba meze kutika kwa hati. Ibi nui kurangu ya nuku njebi na hande ingila nuku.
Oh, ito nivisa.
Sifisi nuku nuku shimi na nuku.
Oh, ito nivisa. Na jenda atikuwa wengi rangi zingorani.
Sha.
Kandi wumba mahoro.
Nakubesha kagwaga.
Sabge?
Nukurije uu nuvumengo wetu na vukana. Abandi na hari nchuti. Ibi ingo evi osu nuvumengo nubibigira uwe kweli.
Unika shaka sore ndakubadze. Nuziku wafuga mkirundi. Ngoba fani kibara tukona mamarela ni yiki. Uomugani na uro umva.
Sha. Ifi nukui na randa vyo umva mugamu.
Na habda mugabo.
Ndi kondabibu wana nukuzi. Mwani zoku nshimira gwaga. Jena vimbona na ushogura kweli.
Ingoro wambare tunyaruke. Ahumanye uri kuratujana. Raba kusahurabe.
None kumpaye costume yawe. Wowe uca wambara iki? Banza unyereke kwanze iyo uza kwambara nawe.
Nibone. Kibazo je ndambara izisanzwe. Na kare mu rubanza zoba ndiko ndafasha abandi bikorwa.
Eh gushagwa guze kundagaza bose. Ndabe ku rubanza gwa mama gogenda neza. Ega nta wundi nizeye shagwa gatari wewe.
Mbe mucuzi wamenye kuba kajyari ko mperuka wewe uzi gutura gusa urabona iyo hema yawe gantuze we ingene wayimanitse neza gantu oh irabereye kwe
ntuzi kuvunitse acamenya gucumbagira mubehe nke ibi nivyo itazura vyiga
asha eh muvuze ukuri kwe yego nururimi utiga zuvuga abasha uragwiguka rumenya pe
aha bavyita kwideburura mugaba hari hano ni hato sinzi ko ndahakwigwa
sha chimi imana nyabuna naho ko waharose
mugani wawe nahangi imana ko ndaharose iyo taba wewe babasore ntibari barahiye ko ndahubaka
nzi ko basangiye ubusa bitani bisamba none ka mucuzi ndakubaza ibi bigegene vy'ibiti ko mbona wabisanza kijengaha niko beye
none hari ngora nibiteye nivyuma ndazi ntihazobura ubikenera yarose twashira kumashika
Ego nukuri kw'Imana. Ego birekere ngaha gushika byume. Ehe ndabiri ngene hamize. Uwo mwanda ubona hari wowe urekera ngaha gamucu.
Nyamba ugomba kuburantwe. Uri kurondera amasuku mu ikambi y'impunzi.
Eh? Umbehemwe. Neza cyane. Erega naho turi mu buhungiro tuguma turabantu. Ugira duca tubintu.
Emwe, je mperuka umuntu agiriye isuku mu rugi. Nayo murano mashitingi. Navye amasuku bikenewe.
Birakenewe nyene kandi ushima. Mva ngaho bikuyeho. Erega urugo rwacu n'urunyene mucu.
Reka kwitwenga akazuba. Utabura gutwenga.
Nitwenga.
Aho mu umuntu ategana hasaganiriza uhita mu rugo
yemwe gaye mbe none kuhagaya umbone yozo havuja he tuvyegeranya byose nyabuna em ntihagire na kimwe gisigaranga no muri wese ari muri wese urahagirira isuku mbanze ndeke ngaha
ego ndavyemeye data wanje ibyo by'isuku ndabibonye ngaha iyo nahora nta vyariyo
umviriza rero umuco ahanini isuku siryo ryaririnzanye
aho
jewe naraye ndiyumvira nchambona ko natwebwe twokwifatanya nabandi kwebwe
eh data wanje ndavyegeranye twifatanye nabandi mu biki
nagashaho umuntu twabanye kurya twokubahuka tukabaho nkuko mengo ntacyabaye
ibyo mugira byose jewe ntagira icyo musa ingorane mfise zirankwiye honyine raba ingene mvuye nyerera
mucho oya oya nuko ingorane zirahari mugabo hari icyo gutinyasha naho tutari rusange imigenzo yaho ntitushobora kuyibagira
imigenzo igira abahiriwe ndakwisaba
oya
hariya ko twasangira kagwa aha duhava tugakura hi
mbega mucho ziwabaye gutyo ryari usigaye uri gitipe nagira ni wowe nyabona wari kubyiyumvira ubwa mbere
niyumvira iki ubushonje ari yumvira ego mbisane giranye ibyo bishishe nkore mama wanje ryasuku ari kurambwira
mucho aho rero uranetije ngo nitumugandarire ninge nagashaho ya ninchuti akongera akaba umugenzi
ye ibyo byo kugandara navyo nibiki habaye iki
none aho wicaye ngaho utazi byabaye rusange aho navugiye ga mucuzi ntuzi ico ndiko ndavuga
reka mwishwanje naga telefone nahorana karatakaye
mama
none habaye
yewe kayewe ereka jeho nagira ngo urabizi
oya
sibera aho wamubonye kera
sa
yego
ziranyatswe ndakagoka zibere yarapfuye
aha natwebwe sha twarumiwe emwe ntacu umuntu akironka avuga
zibere yarapfuye kweri kazu byagenze gute
yo
yishwe niki zibera ningene yarakomeye
uri ngene kuzo zanje zacu none gacadu zari kwa guteka kandi ubona amazi yaduteye kurinda ari kaka tukanikira nakunda cyo ibintu zishobora kubyihanganira none nkubona turara hehe ahantu hose hacupfye gutya ubona tujyana
urana ko mbirabiha amahoro wa muhungu none washabura hoho uhinduriki
oya sigaho kubera iki twemera kubaho nabi nkuko none ndakubwira ntakubisha bingeze ahantu
oya none ndakubaza nibyo byose ushavujwe n'iki cyangwa ushavuriye inda
uri inzara uri indwara ubu nahise kinya
ibyo byose niba biteye
none niba
aho nasonika muhehe
isonitse
wewe iminsi yose iyo haba ingorane ucurira abantu uzisendera
ko uzisendera ko noneho ko ugomba kwigira umumarayika wowe aho ntabyo ubona
nje nakuze mbona imvura igwa sinigeze mbona uwo muntu ashobora kukwisha imvura
eka wowe nibya bintu byawe uko niko wama ushaka kuvugira abantu bose ku banyabugo hose si uko wari umeze
ahubwo urakwiye kwikeba
niki bwagute
urafise umugera mubi
umugera nyaba
mubi
umugenyo akandi
ahindutse bibizo kutengora
wawe uhime cyane
ubu maranye iminsi kandi umuti wo kuvura wabona kamwe wabishaka
kandi wewe ibintu byose wamwe ufata minenegwe mbe wiwe wabaye gute
oya ahubwo wowe urahira iyo ngeso iyo kwa mubona ko ingorane ufise ziterwa n'abandi ibyo bintu ni bibi cyane
bimara cyenda kushize ndigiri Mungu shaka faka.
None ko wihuta ofisi gahunda nyabaki. Ubona abandi bose batakinga?
Oya. None ushaka tugumenga tuwakurike.
Oya ariko.
Kwanza ni kwahitse.
Twe turaganiriza gasore. None ubona twoce dutahunye.
Ariko ga mwampi. Gasore muraba. Ubona sa n'ushaka kuganira. Atari gwaga. Ubona hari wundi muntu ashaka kuvugisha.
Cye ibintu kade dahije kuvuga numva binteye kuyumvira cyane.
Ariko uratanguye bya bintu byawe.
Sha.
Kusa kubera yavuze ko hari ibintu zibere yagiye agizibanga.
Oya sharise, nawe nibishire mu kibanza canje. Uribaza kuvuka ugakura ukangana ukungana ukaza wumva ico waruzi kuri atari icuri.
Mama, ibyo bintu shabireke. Aho nubona ko bigira bigutesha umutwe gusa.
Wapi?
Sha. Ibyo
mwari, sishobora kubireka. Ahubwo ngira ndabirondere nivuye.
Sha. Aho uri meya gente turi kumwe kweri.
Eh?
Ibyo nibigutesha umwanya. Atanisho bikungura.
Oya.
Ibyo.
Je numva nkeneye kumenya ukuri. Ibaze nawe kubaho. Munyu mukaza wumva ngo wibaza kuri si wuri. Nubitwa ngo ni nyoko agaca fata bikubwiye.
None gashamwana.
Eh?
Ko ari kubikubwira yaciye acikana tabivuze. Ushaka ufyihote.
Wapi? Nzobirondera mpaka ndabitore. Menya ukuri ko ndumuseruko cyane umurenge menye na papa wanje
sha uri namakuru aje sindakubeshe ubwambo n'umengo nta ntibizokorohera kweri
none gasharise wowe kumenyereye kugira marusheshe mu byakahise aho nacyo umfashe
eka mbabarira mwana mbabarira nokuri ivyo bintu byawe jewe ntubishiremo ntubishiremo ntamwanya ndabifitiye
oya sha mfashe menye neza ko zibira ari mama wanje kandi nokuri aho bizoca binyorera no kumenya papa
none nimba bose barapfuye wumenya hoho umuvyo kufashiki
nacu naho bo barapfuye nzomenya uwundi we nabo namukako izo no kuri birakwiye kandi noneho papa ashobora kuba kiriho
pemwa mi waraza byakweri uribaza ko papa wowe yo wakiriho ukawuta muzi
none zibera wewe waho twabaniye ubona narinzi ko ari mama wanje
aho rero barabyemeye gose ko ari ivyo
ahubwo nawe nawe ntera kagere ari warukwiye kwibaza igituma yadutumiye ko turi babiri wosanga hari icyo yashaka kukubwira nawe
ipunda kwisabye aho gira utangura kubishyiramo jewe urahumba sinemera yitu
umva ushatse uravyiyumvira nimba yaragutumiye ko nuko yari afite icyo akubwira kandi warabonye ko yapfuye adahejeje kutubwira icyo yaduhamagariye
mwamuko bigenda kose ngukura tegeza kumenya ubwo bizomworohera nkuko Alice yimubwiye mukurindira re kumenya uko bizogenda reka twanze tubasomere intererano mwatanze ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe mugenzi wa muhehe niyihanganiye inyigisho za papa cumba zo kuremeka ibiba abandi ngo bacanishemwo none ubwo ntiyakoze amakosa mu kubahuka kuvuguruza umurongozi w'igisabisha reka uyu munsi duhere kuri Anire Hema w'Inyabiraba yagize ati umugenzi wa muhehe yagize neza cyane kuko hari benshi binyegeza mu byumba by'amasengesho bariko barateragira imbuto mbi bongera bacanishamwo abandi uwundi yagize icyo ashikiriza Nisengiyumva Alexandre w'Ibubanza ku mutumba Cimbizi yagize ati umugenzi wa muhehe nta kosa yakoze ngo kuko abantu bagiye baremera ibyo ari byo byose ngo nuko bivuzwe nabo bubaha ntacyo busanga bariko barakiza ngo kuko hari abavuga ibinyoma tubandanirize mu Ruyigi igisuru neza na neza Inyabitare aho nta bashirinzigo Jean de Dieu agira ati mugenzi wa muhehe ntiyakoze amakosa ngo kuko inabi ibonetse ntawe utoyigwanya kukiretse basindabibazwa ngo rero naho yewe umukozi w'Imana ntiyubigisha ibitandukanya abantu ngo muvyemere ndagije Imana ariho niwo mu minago nawe nyene ntabona ikosa ku mugenzi wa muhehe ngo ahubwo n'akarorero keza yerekanye na twebwe dushobora kubirabira ko ngo kuko abantu nkabo baragwiriye ngo rero mugihe batiyamirije mu maguru masha ngo nuko ari abakuru muri iki canke kiriya ibara rishobora kugwa ngo nakari umukuru kizira kumutuka nikizera kumuhanura Claudine niyo nshuti nawe agira ati mugenzi wa muhehe nakosa yakoze ngo kuko birumvikana neza ko papa cumba ataneza arondereye abanyarusangi bose ashaka kwacanishamwo babu rero nohanura muhehe kutamaza aragendera ku kintu cyose ngo nuko akibwiwe n'umurongozi ngo kuko hari gihe usanga ari umurongozi mubi yipfuza kubiba urwanko mu gutandukanya abantu abaciye mu migwi nkuko mubimenyereye bire niwa mwanya tubasomera akabazo ku gicemerere gukurikira muhehe niyabandanya afata ko ingorane zose zibaye zitegwa na ziya mpunzi zishasha mwibaza ko iyo nyifato ishobora kuzana iyihe ngaruka ukaba wifuza kwishyura kuri ako kabazo urahawe ikaze rungi ku butumwa bwawe kuri izi nimero arizo 61 ubusa 9 103 canke 75 88 95 eka no kuri uwo wese yifuza ikintu murikiri kuri WhatsApp narungi ku butumwa bwiwe kuri 61 ubusa 9 103 aheze yironkere igikino kundwi kundwi reka rero turangize tubibutsa ko cari igice c'amajana 550 muri gwa rukurikirane rw'igikino murikiri kuri murakoze nahuta
cari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12:10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolentia
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha hanibagarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu.